Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Irimwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwakeneza nshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa gatanu, itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2014. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze.
Amategeko niko ariho kandi amategeko ni meza hatabonetse umuntu yaba uwahohotewe wenyene canke ababibonye bashobora gushinga intahe bati ibintu byagenze gutya kandi agashobora kuvyemanga n'imbere y'ubutunga bica bigora.
Uyu ni Emmanuel Ntakirutimana, ni mu nkuru tugiye kubashikiriza mu kanya. Iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ayo makuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Thomas?
Urakoze Oriane, nshuti muteze amatwi ijwi rya Amerika, mwabonye Imana ikingura. Duhere mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Ikipe ya kabiri ya Afurika, Algeria, nyuma ya Nigeria, yaraye itsindiye gukina 1-8 mu mukino wa nyuma wo mu itsinda ryabo. Algeria yanganije n'Uburusiya igitego 1-1, irangiza rero ari ya kabiri n'amanota 4, inyuma y'Ububiligi bwatsinze Korea y'Epfo igitego 1-0, buba bugize amanota 9. Ubudage bwaraye butsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitego 1-0, burangiza mu itsinda ari ubwa mbere n'amanota 7. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije ari ya kabiri ifite amanota 4. Irayanganya na Portugal, ariko byakijijwe n'ibitego. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze ibitego 4, itsindwa ibindi 4, naho Portugal yatsinze ibitego 4, ariko itsindwa 7. Portugal rero yarangije ari ya gatatu iba ivuyemo, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika irazamuka ijya muri 1-8. Ghana nayo yaraye isezerewe Portugal imaze kuyitsinda ibitego 2-1. Noneho rero gahunda ya 1-8 yose iteye itya. Ku wa gatandatu, Brazil ya mbere kugeza ubu yatsindiye igikombe cy'isi inshuro nyinshi 5 zose izakina na Chili. Colombia izahura na Uruguay. Ku cyumweru, Ubuholandi buzakina na Mexico, naho Costa Rica izakina n'Ubugereki. Ku wa mbere, Ubufaransa buzakina na Nigeria, Ubudage bukine na Algeria. Dusubiye inyuma gato mu mateka, Algeria yigeze gutsinda Ubudage ibitego 2-1 mu gikombe cy'isi cyo mu 1982 muri Espagne. Imikino ibiri ya nyuma izaba ku wa kabiri, Argentina izahura n'Ubusuwisi, naho Ububiligi bukine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 1-8 nk'uko mubizi, ikipe itsinzwe ihita isezererwa. Ni ku wa kabiri rero amakipe 8 azakina 1/4 yose azamenyekana. 1/4 kizakinwa iminsi 2 kwa gatanu no kwa gatandatu w'icyumweru gitaha. Muri Kenya, guverineri w'intara ya Lamu, Isa Timami, yatawe muri yombi arafungwa by'agateganyo. Mu byo ashinjwa harimo ubuhotozi n'iterabwoba. Bifitanye isano n'igitero cy'iterabwoba cyo ku itariki ya 15 y'uku kwezi cyahitanye abantu 60 mu mujyi wa Mpeketoni mu ntara ya Lamu, ku nkombe z'inyanja y'Abahinde hafi ya Somalia. Al-Shabab yatangaje ko ariyo yagabye icyo gitero, ariko President Uhuru Kenyatta we avuga ko cyakozwe n'agatsiko k'abanyapolitiki atavuze amazina. Guverineri Timami n'uwo mu ishyaka ritavuga rumwe na Leta ryitwa United Democratic Forum, abayoboke be bavuga ko afungiwe mu by'ukuri bya politiki. Uretse we, abandi bantu 13 nabo batawe muri yombi muri ankete zo ku gitero cya Mpeketoni, nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ya Kenya yabitangaje. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Muri Sudani, Meriam Yahya Ibrahim Shage yarayafunguwe, ariko inzego z'umutekano zimubuza kuva mu gihugu. Meriam Yahya ni wa mudamu w'umukristu wari warakatiwe urwo gupfa kubera ukwemera kwe. Akiva mu gifungo, we n'umugabo we Daniel Wani n'abana babo babiri bahise basaba ubuhungiro muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Khartoum. Daniel Wani we ariko ni umunyamerika ukomoka muri Sudani y'Epfo. kuwa mbere urukiko rw'ubujurire rwategetse ko Meriam Yehya afungurwa, kuwa kabiri yaronje yatabwa muri yombi agiye gufata indege ashaka kujya muri Amerika ubwo yaregwaga gukoresha pasiporo y'impimbano. Ariko Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ivuga ko ibyangombwa by'inzira bya Meriam Yehya byo kujya muri Amerika byuzuye byose, ko Leta ya Sudani rero ikwiye kumureka akigendera. Siria na Iran batangiye gufasha Iraq kurwanya inyeshyamba za Etat Islamique en Iraq Eolovan. Ministri w'intebe wa Iraq Nuri al-Maliki ejo yatangaje ko indege z'intambara za Siria zarashe ibirindiro by'inyeshyamba ku mupaka w'ibihugu byombi, ariko avuga ko atigeze abisaba. Naho Iran yatangiye koherereza Leta ya Iraq ibikoresho bya gisirikari amatoni n'amatoni, yohereje kandi muri Iraq n'indege zineka. Ku buryo butangaje, ibikorwa bya Siria na Iran muri Iraq birahura n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite amakimbirane na Iran kubera gahunda yayo ya nuclear. Amerika kandi nk'uko mubizi irwanya leta ya President Bashar al-Assad wa Siria. Muri urwo rwego, guverinoma ya President Obama imaze gusaba inteko ishinga amategeko Congress ingengo y'imari y'amadolari miliyoni 500 yo kugurira bo mu nyeshyamba zo muri Siria batari ntagondwa ibikoresho by'intambara no kubaha imyitozo ya gisirikari. Ndabashimiye, turasubira mu kanya mu nshamake.
Urakoze Thomas Kamirindi ku makuru heje kudushikiriza. Uratuguma hafi uze kuduha inshamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi abantu barasinzikazwa ubuzima, abanyororo bagapfira mu mabohero kubera kutaronswa uburenganzira bwo kwivuza, abacamanza bakirengagiza ugutunganiriza abantu kandi amategeko atomoye. Ibyo ni byashikirijwe n'abaharanira gateka kazi na muntu ku munsi wejo wahariwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Inkuru ya Tabita Mukamusoni ibujumbura.
Kubwa Furera Emmanuel na Karutimana atwara umugwi w'igihugu wigenga ujeje udagateka kazi na muntu, amategeko ni meza ariko akenshi ivyagirize ni biboneka.
Amategeko niko ariho kandi amategeko ni meza, hatabonetse umuntu yaba uwahohotewe wenyene canke ababibonye bashobora gushinga intahe bati ibintu vyagenze gutya kandi agashobora kuvyemanga n'imbere y'ubutungane. Bica bigora kuko ubutungane utegereza kuronka abagiriza n'abagirizwa. Ico kintu rero iyo kibuze ucusanga nabari bafashwe bava akabarekura kuko habuze ivyagirize.
Furera Emmanuel na Karutimana ati ihohoterwa rya kiremwa muntu rirakogwa kandi rigakogwa n'abari mu nzego za leta.
Ni ibintu biba byakozwe n'abantu bari mu nzego za leta, cyabaye polisi, abari mu biro by'iperereza canke abari mu by'intwaro canke abandi bakorera leta canke abantu babikoze bakingiwe na bene abo bantu. Mu gihe ababigiriwe canke ababibonye batabonye ko bakingiwe bikwiye, haje ngo bubanguke kubishira ahabona.
Nayo uwaserukiye leta y'u Burundi yamenyesheje ko mu Burundi ibyo gukingira abasinzikarije ubuzima biteye imbere. Ati amashirahamwe n'abandi bagenduzi barekuriye gushika mu busho butandukanye. Yongera koko n'igitabo mana vyacu mu mwaka w'2009 gihana cyane abagiriwe n'icaha cyo gusinzikaza ubuzima. Ariko Armel Niyongere yari yaserukiye ishirahamwe Rukristo rigwanya isinzikarizwa ubuzima rya kiremwa muntu, avuga ko abari mu munyororo bagipfira mu mabohero kubera kwankigwa kuja kwivuza.
Abantu bari mu ibohero bakama basemerera ati turashaka kuja kwivuza ku baganga bakaruhariwe, ngo ugasanga yaba ubutungane yaba abajejo mabohero ntibihuta barabaha izo mpusha. Hariyo n'abamaze kwitaba Imana bagapfira mabohero. Urumva yuko ari ibintu biteye isoni mu gihugu citaye uko kiriko kiregereza ubutungane abanyagihugu. Aricyo gituma tuvuga yuko akamu dutera ari uko ivyo bintu byose biriko biraba leta izobibazwa.
Ikindi Amere Niyongera ashira imbere nuko abacamanza batihuta gukurikiza amategeko ngo bahane aba basinzikaje ubuzima bw'abandi naho amategeko atomoye.
Hari abantu basinzikariza ubuzima hama naho dufise amategeko meza kugitaba mpana vyaha, ariko tugasanga mu butungane abacamanza abashikiriza amanza nibihuta baracimanza kugira bagiriza abo bantu bisunza amategeko asanzwe ariho meza yanditswe, ugasanga bakiruhande kubera ubwoba kubera babona umwenga barashobora gukurikirana nabo nyene kubera kwa kutigenga k'ubutungane.
Ibyo bituma abanyagihugu babahotewe batihutira kuja kwitura ubutungane n'ubunyene Armel Niyongere.
Amadosiye n'abanyagihugu babahohotewe ubuzima kenshi batihuta kuja kwitura za sentare. Ninagenda kwitura sentare kwagiriza yuko ntahotewe ubuzima n'umukuru w'igipolisi wo mu ntara canke na mustanteri ugasanga ni ibintu bigoye cyane akavuga ati ivyo byose bikava yuko atabuhinga buriho bwo gukingira abo bantu.
Frera Emmanuel Ntakarutimana ati biracagoye mu gihe ivyo gukingira amasura n'abahuye n'amakuba mwe nayo bitariho bigashobora kubangamira cyane cyane igikorwa cha wa mugwe wo kuvuga kuri n'ukunywanisha.
Binagoye kuko murabona turiko turinjira muri iki gihe cyo kuja mu butungane uko bwiswe mu bihugu bivuye mu ntambara harimo na wa mugwe wo kuvuga kuri no kurekoriranira. Urya mugwe rero kugira ngo ushobore gukora neza havumwe ikintu bisaba yuko icyo kibazo cyo gukingira abashikiwe n'ivyago n'abahohotewe kiba chatorewe umuti kuko nico kizotuma abantu bashobora kuguruka abantu bakumva yuko baremye ku mutima kugira ngo bashikirize ivyo babonye n'ivyabashikiye badatinya yuko irindi bararisubira kubagwako.
Iyo nama yari yatunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wariye kugwanya isinzikarizo w'ubuzima rya kiremwa muntu ivyo bita torture mu rurimi rw'Igifaransa. Ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujabuke mu Rwanda. Sentare nkuru z'imanza z'abavuye mu mahanga yarategetse abashikirizwa manza babiri baserukira Bandora Charles gutanga mande angana n'amafaranga ibihumbi 500 kuri buri wese. Sentare igasobanura ko aba bashikirizwa manza basuzuguye Sentare kuko batitavye urubanza kandi bari bazi itariki yago. Ku ruhande rw'abashikirizwa manza bo bavuga ko bamaze umwaka wose badahembwa ngo bakaba bamaze kunanirwa aho bandikiye ubushikiranganje bujejwe ubutungane basaba guhembwa kugeza n'ubu bakaba batararonka inyishu. Asumta Kabuyi ikigali mu Rwanda arabashikiriza iyi nkuru.
Mu gitondo cyo kuri wa kane nibwo Bandora Charles gukurikiranwa icya cya genocide wazanywe mu Rwanda avanwe mu gihugu cya Norvège yari yitabye urukiko rukuru. Bandora yitabye urukiko ariko abamwunganira bo ntibigeze bagaragara mu cyumba cy'iburanisha kuko bari bandikiye urukiko basaba ko urubanza rwasubikwa kugira ngo babashe gusaba Minisiteri y'Ubutabera amafaranga yatuma babasha gukomeza kunganira Bandora. Umwe mu bamwunganira Maitre Nizeyimana Boniface avuga ko igihe kibaye kirekire batabona igihembo.
Kuko yaragerageje biranga urubanza rwa rugeze mu mizi kuvuga ngo tweshyize leta amafaranga na gutya nta nubwo twarajyana amasezerano twagize umuntu utarajyana amasezerano. Ngo tugiye gutangira prosesi yo kugira ngo tuvugane na leta y'u Rwanda na cyari cya Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo turebe ko yamufasha.
Urumva ntimurakora n'amasezerano murashaka ko bisubi kugiye kingana gute?
Twari twarandikiye Minisiteri y'Ubutabera mu kwa 11/2013 kugeza ubu nta gisubizo twari bwabone ariko tugiye kongera kubyutsa iyo baruwa tuyikurikirane.
Bitabaye gutyo murava mu rubanza?
Tuva mu rubanza ahubwo turakoze dushake ubufasha. Zimana zirahenda akenderwa bankete gukora makete mu gihugu hari abatanga buhamya hose mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu.
Ikemezo cyafashwe n'abunganira Bandora bakava mu rubanza ushinjacyaha bagifata nko gusuzugura urukiko ndetse ubushinjacyaha bwo bukavuga ko kwivana mu rubanza kubunganiza babandora bifatwa nko gushaka gutinza urubanza. Nyuma y'amasaha abiri urukiko rusuzuma ubusabe bw'abunganira Bandora bifuzaga gusubika urubanza urukiko rwanzuye ko kuba abunganira Bandora banditse ibaruwa isaba gusubika urubanza bitabaho uburenganzira bwo gusiba urubanza kuko bari bazi umunsi n'isaha urubanza ruzasubukurirwaho. Urukiko rwanzuye ko imyitwarire y'abavoka babandora igamije gutinza urubanza maze rutegeka abo bavoka babiri kwishyura amafaranga 500,000 kuri buri umwe atayishyura mu minsi 15 agakurwa mu byabo ku ngufu za leta. Urukiko rwanategetse abunganizi babandora ko ari babiri kuzita biburanisha ry'ubutaha rizaba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 7. Umwe mu bunganizi babandora Boniface Nizeyimana yabwijwe rya Amerika nyuma y'iki cyemezo ko mu gihe kitarenze iminsi 5 bazaba bakijuririye bazakijurira mu rukiko rw'ikirenga ngo kuko nta kuntu waca umuntu amafaranga mu gihe bavuga ko ikibazo kimubuza kunganira umukiriya we ari cy'amafaranga. Urubanza rwa Bandora rwari rwatangiye kuburanishwa mu mizi akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 6 birimo icyaha cya genocide, gutegura genocide, kuyobora za bariyeri, guhagarikira interahamwe. Ibi byaha byose ariko akaba bihakana. Yazanywe mu Rwanda umwaka ushize avanwe mu gihugu cya Norvège. Asumta Kabuyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kabuyi kuri iyi nkuru. Put your flags up in the sky. Ubu naho Etienne Karekezi agiye kubashikiriza makuru yerekeye amahiganwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ariko abera muri Brazil. Tumutega amatwi.
Urakoze Oriane Tangishaka. Tugane muri Brazil aho irushanwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru Mundiali ikomeje. Komite ishinzwe discipline ya FIFA imaze gufatira umukinnyi Luis Suarez w'ikipe ya Uruguay igihano cyo kudakina imikino mpuzamahanga 9 no guhabwa akato mu gihe cy'amezi 4. FIFA kandi yaciye amande angana n'ibihumbi 112 by'amadolari y'Abanyamerika uwo mukinnyi Luis Suarez. Uyu mukinnyi Luis Suarez yahamwe n'icyaha cyo kuruma umukinnyi w'inyuma w'Ubutaliyane witwa Giorgio Chiellini mu mukino wahuje ikipe ya Uruguay n'Ubutaliyane ejo bundi kwa kabiri. Umukinnyi Suarez yigeze guhanwa izindi nshuro 2 kubera kurumana mu kibuga. FIFA yatangaje ko uyu mukinnyi Suarez ashobora kujuririra ibihano yafatiwe. Muri uyu mwanya turi kumwe na Alain Patrick Ndengera ari muri Canada akurikirana cyane umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga. Alain Patrick Ndengera, wiriwe neza, uranyumva aho muri Canada?
Ndakumva neza bwa Etienne Karekezi.
Amakuru yandi urakurikirana mu ndiyari birumvikana?
Ndakurikira cyane. Ubu niyo dukorera hano muri Canada no gukurikira buri matchi yose.
Hanyuma Alain Patrick, urebye iki gihano FIFA ishyira mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru rimaze gufatira umukinnyi Luis Suarez wo muri Uruguay, wowe wacyakiye ute?
Njyewe nakinyishimiye cyane kuko birakabije ibyo Luis Suarez akora cyane, kuko ntabwo ari ubwa mbere, ni nk'ubaye inshuro ya gatatu akora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkaba numva ngiye kuri njye rwose cyari igihano gikwiriye ku muntu ukora ibintu nka biriya inshuro eshatu zikurikiranye.
Hari abantu bamwe basanga kiriya gihano cyoroheje cyane, ahubwo bumvaga ko uriya mukinnyi yagombaga guhagarikwa burundu mu mupira w'amaguru.
Guhagarikwa burundu ubundi ntabwo ari igihano bakunze gutanga cyane. Igihano nabo gitakabije bagitanze umwaka wo gucira arbitre cyangwa kumukubita, babereka umuntu umwaka wose. Guhagarika burundu ntabwo bikunze kubaho. Kuba bamuhagaritse amezi 4 ashobora kuba ari make, wenda ashobora kuba nk'atandatu, wenda ngo ashake n'abavuzi, kuko yabaye ku muntu gatatu warumana gatatu mu kibuga, nuko ashobora no kuzongera n'ubutaha. Icyo baje ni uko n'abagenzi bakina n'abamuzikiye nka kapiteni Rugano, umukoci wabo Tabarezi, ndetse na perezida w'igihugu cyabo Cyerugwe Jose Muzika, avuze ko rwose nta kibazo cyabaye, ugasanga uriya muntu n'udahanwa bihagije, nubwo tuzabona na sosiye bamufasha kujya kwivuza kuko n'ikibazo gikomeye afite muri we.
Wareba se ukurikirana cyane siporo Alain Patrick, ishusho tuvuge nk'abantu bareba guriya mukino w'ejo bundi wa Uruguay n'Ubutaliyani bakabona umuntu yuriye undi muntu aramurumye, ishusho bitaba ku mupira w'amaguru ni iyihe?
Ugira ntabwo ari ishusho nziza ku mupira w'amaguru, kuko hari abana benshi baba bawureba bafata urugero kuri bariya bafitanwe ni abasitari bakomeye, ahubwo urugero abana batoya bakiziruka usanga bagora kubaha ingero mbi zo kurumana, zo kurwana, bigeze no kuba kuri Zinedine Zidane nawe wari ukumbiye kwita umuntu umutwe Materazzi. Nubwo ni ingero zigenda zigaragara ko zisura mbi umupira w'amaguru, ariko iyo batanze ibihano by'igihano kigerekana ko kubikora ari bibi, ndetse na FIFA agomba gutanga ihano y'igihano kigiye kugira ngo bya bintu bicike mu mupira w'amaguru.
Turagushimiye cyane rero Alain Patrick Ndengera, tuvuganye ari Montreal muri Canada. Urakoze cyane.
Murakoze namwe bwa Etienne Karekezi. When the going gets tough, the tough get going, tough get going.
One love, one life, one world, one fight. Urakoze cyane Etienne Karekezi kuri icyo kiganiro. Tubibutse namwe inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Just make it. Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu itora ryakurikiranwe hafi nk'ikigereranyo cy'ubutegetsi bwa gisivili, abaturage bo muri Leta ya Ekiti muri Nigeria batoreye Dr. Ayo Fayosi kuba guverineri wabo mushya. Mu itora ryitabiriwe n'abantu benshi, Dr. Fayosi yabonye amajwi arenga 223,000 arusha uwari ucyuye igihe Dr. Fayode Fayemi. Uyu Dr. Fayemi yagize amajwi arenga 120,000. Nyuma y'iryo tora ryo ku itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu, Dr. Fayemi yahise yemera ko yatsinzwe, bityo abateguye inzira y'uko inzibacyuho y'ubutegetsi izagenda neza kugeza mu kwezi kwa 10 ubwo guverineri mushya azatangira kazi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimiye cyane Dr. Fayemi kuba yaremeye mu mucyo amajwi yavuye mu matora. Yagize ati, itora ntirigomba kuboneka nk'igikorwa cyo gukira cyangwa se gupfa. Ati, ntekereza ko tugomba gushimangira demokarasi aho kwisubiza inyuma. Demokarasi yo muri Nigeria izongera kugeragezwa mu mezi make ari imbere. Abatora muri Leta yo mu majyepfo bazatora guverineri tariki ya 9 y'ukwezi kwa 8. Naho mu kwezi kwa 2 mu mwaka wa 2015 abanyanigeria bazatora perezida mushya. Itora ryabaye muri Leta ya Ekiti rigomba kugarurira icyizere abanyanigeria n'urugaga mpuzamahanga ko komisiyo yigenga y'itora, abashinzwe umutekano n'amashyaka ya politiki bafite ubushobozi bwo gushimangira demokarasi muri Nigeria.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirindi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru muri kino gitondo. Thomas.
Oriane, ndagushimiye. Mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, ikipe ya kabiri ya Afrika, Algeria, nyuma ya Nigeria yaraye nayo itsindiye gukina 1-8. Algeria yaraye inganije n'Uburusiya 1-1. Ububiligi bwatsinze Korea y'Epfo 1-1. Ubudage nabwo bwatsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika 1-1. Portugal yatsinze Ghana 2-1, zombi ariko zahise zisezera amarushanwa. Muri 1-8 kuwa gatandatu, Brazil ya mbere kugeza ubu yatsindiye igikombe cy'isi inshuro nyinshi eshanu zose izakina na Chili naho Colombia izahura na Uruguay nejo rero kuwa gatandatu naho ku cyumweru Ubuholandi buzakina na Mexique Costa Rica izakina n'Ubugereki kuwa mbere Ubufaransa buzakina na Nigeria Ubudage buzakina na Algeria dusubiye inyuma gato aho ngaho kuri ibyo bihugu byombi Algeria yigeze gutsinda Ubudage bitego bibiri kuri kimwe mu gikombe cy'isi cyo mu 1982 muri Espagne naho imikino ibiri ya nyuma ya kimwe cy'umunani izaba kuwa kabiri Argentina izahura n'Ubusuwisi naho Ububiligi bukina na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kimwe cy'umunani rero ikipe nk'uko mubizi itsinzwe ihita isezera kuwa kabiri n'amakipe yose umunani azakina kimwe cya kane niho azamenyekana kimwe cya kane kizakinwa iminsi ibiri kuwa gatanu no kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha muri Kenya guverineri w'intara ya Lamu Isa Tamami yatawe muri yombi mu byo ashinjwa harimo ubuhotozi n'iterabwoba yafashwe mu rwego rwa za nketi ku gitero cy'iterabwoba cyo ku itariki ya 15 y'uku kwezi cyahitanye abantu 60 mu mujyi wa Mpeketoni mu ntara ya Lamu ku nkombe y'inyanja y'Abahinde hafi ya Somalia Guverineri Timami n'uwo mu ishyaka ritavuga rumwe na leta ryitwa United Democratic Forum abayoboke bebo bavuga yuko afungiye ibya politiki uretse we Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ya Kenya yatangaje ko abandi bantu 13 nabo batawe muri yombi muri iyo anketi ku gitero cya Mpeketoni muri Sudani Meriam Yahya Ibrahim Shag yaraye afunguwe ari ku inzego z'umutekano zimubuza kuva mu gihugu Meriam Yahya ni wa mudamu umukristu wari warakatiwe urwo gupfa kubera ukwemera kwe akiva mu gifungo we n'umugabo we Daniel Wani n'abana babo babiri bahise basaba ubuhungiro muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Khartoum ariko Daniel Wani we ni umunyamerika ukomoka muri Sudani y'Epfo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ivuga ko ibyangombwa by'inzira bya Meriam Yahya byo kujya muri Amerika byose byuzuye ko Leta ya Sudani rero ikwiye kumureka akigendera Siria na Irani batangiye gufasha Iraq kurwanya Etat Islamique en Iraq et au Levant. Ministri w'intebe wa Iraq Nuri al-Maliki ejo yatangaje ko indege z'intambara za Siria zarashe ibirindiro by'inyeshyamba ku mupaka w'ibihugu byombi ariko asobanura yuko ngo atigeze abisaba. Naho Irani yatangiye koherereza leta ya Iraq ibikoresho bya gisirikare amatoni n'amatoni yohereje kandi muri Iraq n'indege zineka. Ku buryo butangaje rero ibyo bikorwa bya Siria na Iran muri Iraq birahura n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu nyamara Amerika ifite amakimbirane na Iran kubera gahunda yayo ya nucléaire Amerika kandi irwanya leta ya President Bashar al-Assad ndabashimiye cyane ngaho mugira umunsi mwiza
mukundira dijwe rya Amerika igice cy'ambere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha tuboneye kandi kanye ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka amakuru avugwa hijya no hino ku isi mwayashikirijwe na Thomas Kamirindi Mwakoze kudutega matwi muri kino gice cya mbere cy'ibiganiro byacu nimutangwe mu kanya ibiganiro by'iradijwe rya Amerika birabandanya ku mugoroba naho nyene Samuel n'igice kugera saa 2 turabashikiriza ibindi biganiro by'iradio ijwi rya Amerika mugira umunsi mwiza Imana ibahezagire murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.